Imunu kwa Yesu, waduchijije, watu imite, watu imbu ya wamina batandi. Esse mano corera, yava shije kugumchiza.
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 Danyeri we, danyeri we, yava shije kugumchiza.
Esse mano corera, yava shije kugumchiza.
Yosefu we.
Esse mano corera,
yava shije kugumboza.
Esse mano corera, yava shije kugumboza.
Esse mano corera, yava shije kugumboza.
Esse mano corera, yava shije kugumboza.
Esse mano corera, yava shije kugumboza.
Esse mano corera.
Quinturele, quinturele,
intimana
ya cos'è.
Quinturele, quinturele, intimana ya cos'è.
say. One more time. Ramurura.
Ramurura.
Yes. My God, my God.